This is the Voice of America in Washington. It's Saturday morning in the Great Lakes region of Africa. Time now for weekend programming in Kirundi and Kinyarwanda.
Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ryumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikro muri kumwe nanjye Edirwema mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Muri iki gice cya mbere cy'ibiganiro byacu turabagezaho amakuru, tubafitiye n'ikiganiro kira cy'ubuzima mutegurirwa n'urubyiruko rw'i Burundi. Naho mu gice cya kabiri tubafitiye ikiganiro cy'umuziki. Ariko mbere na mbere reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mwaramutse inshuti mwese muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika, muri kumwe na Frederic Nkundikije igiye kubashikiriza amakuru. Perezida w'igihugu cya Somalia yarusimbye mu gitero cyakozwe ku ngoro iwe. Perezida Mugabe w'igihugu cya Zimbabwe yarashikanye imyaka 90 y'amavuko hari mu mahanga kwivuza. Mu ihiganwa mpuzamakungu Jeux Olympiques w'igihugu cya Canada caratsinze Amerika mu rukino rwa ice hockey. Idonido yaya makuru. Abagwanyi bo mu muhari Al-Qaeda barateye ku kirindiro ku kirimba kwa perezida w'igihugu cya Somalia ijo ku munsi wa gatanu. Perezida ntaco yabaye, ariko abantu bashika 17 barishwe. Umuhari Al-Qaeda waciye utangaza ko ari we wakoze ico gitero ku ngoro ya perezida yitwa Villa Somalia. Abantu bavyiboneye bavuga ko ico gitero catangujwe n'ibibombe vyaturikiye mu modoka, hanyuma abantu bitwaje inkoho baca batera ikirimba. Inteko z'Abanyafrika hamwe n'abasirikare b'igihugu cya Somalia baci batesha abo bagwanyi. Umutegetsi wo mu gihugu cya Somalia jejwe umutekano yabwiye radio Ijwi rya Amerika ko mu bantu 10 bakomeretse harimo abasirikare 7, abagwanyi bashika 8 hamwe n'abandi bantu 2. Umwe mu bantu bishwe ni Muhammad Ida Ase, yahora ari umukuru w'abakozi mu biro by'umushikiranganji wa mbere. Umukuru wo mu gihugu cya Afrika y'Epfo afise imyaka myinshi kurusha abandi bakuru b'ibihugu byo muri Afrika, Robert Mugabe yashikanye imyaka 90 ejo ku munsi wa gatanu. Muri iki gihe hari amakenga ko amagara mukitse kandi ko hazakoreshwa amafaranga menshi mu guhimbaza uyu munsi mukuru. Perezida w'igihugu cya Zimbabwe Robert Mugabe yavuye mu gihugu ku munsi wa mbere ngo agiye kwibagisha mu jisho indwara ya cataracte mu gihugu cya Singapore, igihugu yama yagiye kwivuzamwo. Umuvugizi yatangaje ko azogaruka mu gihugu ku munsi wa Mungu guhimbaza iyo myaka 90 y'amavuko, yamara hari amakuru avuga ko amagara yoba amukitse. Amakuru yatanzwe n'ibiro vya ambasade ya Amerika mu mwaka 2008 yatangajwe n'ibiro WikiLeaks vyamenye ibanga y'amakuru ya Amerika yavuga ko umushyana wa Mugabe yaragwaye ingwara ya kansere ya prostate. Muri iki gihe kandi ikinyamakuru cyo mu gihugu cy'Ubwongereza cyitwa The Guardian cyatangaje ko igihugu cya Zimbabwe kizokoresha amadolari angana n'umuriyoni mu birori byo guhimbaza iyo myaka 90 y'amavuko ya Perezida Mugabe. Icyo kinyamakuru kivuga ko abantu bane bagura Perezida Mugabe bavuga ko ayo mafaranga ari umurengera, cyane cyane muri iki gihe ubutunzi bw'icyo gihugu bwasubiye kuzama. Ku munsi ugira kabiri wikurikiranya, abakinyi b'Abanyakanada bo mu rukino ice hockey barabujije abakinyi b'Abanyamerika kubandanya kizero ko gutahukana umudari w'inzahabu mu ihiganwa mpuzamakungu Olympique. Mu rukino rw'imbere y'urukino rwa nyuma ejo ku munsi wa gatanu, ekipe ya ice hockey y'abagabo b'Abanyakanada yaratsinze ekipe ya Amerika y'abagabo 1-0. Bitekanijwe rero ko igihugu cya Canada kigwanira umudari w'inzahabu n'igihugu cya Suède ejo ku munsi wa Mungu. Igihugu cya Suède catsinze igihugu cya Finland 2-1 mu rukino rw'imbere y'urukino rwa nyuma bita demi-finale ejo ku munsi wa gatanu. Ku munsi wa kane, ekipe y'abigeme igihugu cya Canada ya ice hockey yaratsinze vyatevye ekipe y'abigeme ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibitsinda 2. Mu myaka 4 iheze igihe haba ihiganwa mpuzamakungu mu gisagara ca Vancouver mu gihugu ca Canada, ekipe y'abigeme hamwe na ekipe y'abagabo igihugu ca Canada zaratsinze ekipe y'abigeme hamwe na ekipe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'abagabo muri urwo rukino rwa ice hockey. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko amasezerano y'amahoro yabaye hagati ya perezida w'igihugu cya Ukraine hamwe n'abatavuga rumwe nawe yo kurangiza uruhagarara rwa politiki ajegajega cyane kandi akeneye kw'amakungu yose ayashigikira. Umutegetsi wo muri Departement ya Leta Amerika ejo ku munsi wa gatanu yavuze ko aya masezerano azogorana kugira ngo yumvishwe abatavuga rumwe na leta bagize iminsi bihereza amabarabara kubera ubwicanyi bwabaye. Perezida Barack Obama yaratelefonye Perezida w'igihugu cy'u Burusiya Vladimir Putin ejo ku munsi wa gatanu kugira bavugane ivyerekeye igihugu cya Ukraine. Amakuru atangazwa bavuga kwabo bategetsi bumvikanye ko bikenewe kwa ayo masezerano ashirwa mu ngiro mu maguru masha kandi ko bose bateye akamo impande zose kazisaba kwirinda ubwicanyi. Uyo mutegetsi wo muri Departement ya Leta ya Amerika avuga ko umushyirantahe Putin yavuze ko igihugu cy'u Burusiya gishaka kuba kiri mu murwi ujejwe gushyirwa mu ngiro ryayo masezerano.
Arakoze mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Bibutse ko iyi ari radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Ubu tugeze ku mwanya w'ikiganiro Kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'ugwaruka cyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Baramukije gwaruka namwebwe mwese bakunze ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Ingorane zitewe n'impanuka z'imyuzure y'amazi zirabangamira abanyagihugu. Amatohoza twakoze yerekana ko impanuka zitewe n'imyuzurira y'amazi arizo zakoze ku gitigiri kinini cy'abantu ku isi hagati y'imyaka 2001 n'2010. Abo nabo barimo abahasize ubuzima cyo kimwe n'abahakomerekeye. Muri rusange abagera ku 50,000 barahasiga ubuzima, abagera ku 1,75,000 bagashikirwa n'ingaruka z'ivyo byago uko umwaka utashe ku isi. Akarere ka Afrika nako nyene ntigasigara inyuma. Muri Afrika y'uburengero ibitigiri binini by'abataye izabo mu 2012 byatewe ahanini n'imyuzure y'amazi ugereranije n'ibindi biza byashikiye ku karere nk'uko inkuru ziva mu mashyirahamwe y'abagiraneza zibimenyesha. Ingwara zitari nke zirakunze gufata abashikiwe n'ivyo byago. Izo nazo ni ziturutse ku isuku rike nka korera, gucibwamo hamwe n'inzoka zo mu nda ku bana bato. Izindi nazo ni malaria hamwe n'ingwara zo guhema nabi. Ubukire bw'amazi meza hamwe n'uburaro biri mu bituma izo ngwara zikarira abashikiwe n'impanuka zivuye ku myuzure. Ishyira hamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS rimenyesha ko ugukinga ingwara zadutse bivuye ku myuzurire y'amazi kokogwa mu buryo butatu. Ubwa mbere ni ukugabanya ibitigiri bishasha by'abafatwa n'ingwara. Ubwa kabiri ni ukugabanya umwanya ingwara zimara kugira ngo zikwiragire mu bantu hamwe no kuzituza burundu. Tumenyeshe ko bamwe mu bahuye n'izo mpanuka bashobora guhahamuka bitumwe n'uko bitaborohewe kubyakira. Ikiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye no gukinga ingwara zivuye ku mpanuka z'ibidukikije. Kuri mikro kumwe na jewe Alain Yves Irankunda, kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo gwanyikira. Kwinjira mu kiganiro nyezina tega matwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye gwo muri quartier Gituro iri muri commune Kamenge imwe muzashikiwe n'imyuzure iturutse ku mvura nyinshi. Mugenzanje Diane Ndonse arubaza ati two kwikingira gute ingwara ziturutse ku myuzurira y'amazi ngizi nyishuba muha.
Nuko bo kura nk'ivyo bivyo babire ngaho nyene mu barabara hama nk'imisarigi gasaka ikabonesha neza amazi akagenda neza.
Twadishaka ko twakora kwa rusangi gose rya tuzibura imiserege ya zibye.
Umuntu yokora hatumbereye nyene ahabaye.
Nk'abakuru bagacimbiri cyangwa badekaritie bakatuba hafi kugira ngo ibyo by'amazi byage biratemba dushobore kubikura.
Nko mucafu wavuye ku buzu bwa sugumwe ni ngombwa ko ubushikangazi bw'amagara y'abantu utegereza kurondera nk'imiti bugapompa uwo mucafu ubwira twirinde izi ndwara.
Cyambere ni gupompa hajya ahantu habayijya myuzurira. Icya kabiri naco ni gukora isuku yo gukura ibyo byuzi birimo imyuka mibi.
tukegera n'abaganga nabo bakadufasha mu bijyanye n'ubumenyi twaje tabadufise
kugira tabugire so kantu tubaye tukahakorera neza
ufata nk'icya miserege bakimba miserege myinshi kugira amazi atembe bijya byose byari byarateze bize biratemba nabandi nyene bajejwe iby'amabara abantu
sangi imyuzure y'amazi isinzikaza abari basanzwe bafise ubuzima bugoyagoya akarorero ni bimuga canka bageze mu zabukuru ugutizabo ko abanyagihugu gutegwa n'isambuka ry'inyubakwa tutibagiye amabarabara y'imigenderanire twasanze ko imyuzure y'amazi kandi ishobora kuba intambamye mu iterambere ry'ibisagara canke utundi turere tuguriyemo abantu benshi inkuru dukura hirya no hino zitumenyesha ko mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ubumenyi cyo kimwe n'uburyo bwo kwikingira imyuzure y'amazi bidasabikanywa ku rugero rumwe muri ico gihe uturere tugwiriyemo abanyagihugu bakenye nitwo dushikirwa n'ingaruka mbi gusumba utundi nko mu kudashobora kuronka ibifungurwa bihagije uko ibintu biri bituma iyo ngerekana ry'ibitigiri by'abafatwa n'indwara zitewe no gufungura nabi kugira ngo twumve neza ibijyanye n'indwara zivuye ku mpanuka z'imyuzure y'amazi tega matwi itohoza mugenzanje Diane Ndonse yagize mu makomine yo mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura
Ingwara zorabana no ndarwaye
maraje ibonekeza cyane cyane kubana batoyi mbere no kubakuze ingwara zitari nke ziramaze kwibonekeza kubatari bake mu nyuma y'indwimwe bari bamaze bahunze isegenya y'imyuzurira yashikiye amakomine amwamwe yo mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura hari umusonga ukuvyimba amaguru gutewe no kurara mu mbeho atacu bafise gikwiye bifuka hari kandi ugucibwamwo cyanke uduherehere ku mubiri bivuye ku micafu y'ibyo babayemo nkuko twavyiboneye izo ngwara zigeramiye abahungiye mu bibanza bitandukanye cyo kimwe n'abasigaye mu mihana nko mu makomine ya Kinama Mutakura na Buterere Janine Itangishaka yahungiye ku biro bya komine Kinama ava mu karere ka Gatunguru yaratubwiye uko amagara y'umwana wiwe yifashe
Nkuyu wanje wenye na radio aragose ubwiso bukareremba hejuru kubera tutazi ingwara yo ziva
Tumenyeshe ko imyuzurira y'imvura yatembana n'imyanda iva mu tuzu twasugumwe twasenyutse mu makartier atari make
Chawi oya abantu batandatu. Abantu batandatu mufasa.
Ubwishi bw'abategerezwa kurara mu duhema twazanywe n'umuryango utabara imbabare wa Kwahuje gatera impungenge z'uko bo kwandukizanya ingwara na cyane cyane izo guhema nabi. Nkuko twavyiboneye kandi kuri komine Kinama utungana imetero zibiri kuri imwe dutegerezwa gusangirwa n'abantu barenga indwi. Byongeye utuzu twasugumwe twategekanirijwe abagera ku majana 600 ntiduhagije nkuko vyemezwa na Claudine niyo nkuru yashikiye muri ico kibanza n'abana biwe babiri iyongerekana ku munsi ku munsi ryabashikiwe n'ivyo vyago ritera ikeha ry'uburaro cyo kimwe n'ibisaswa uko ibintu biri birabangamira abageze mu zabukuru Helena Nyandwi n'umutamakazi Nawe nyene yahungiye mu Kinama avuye mu karere ka Gatunguru.
Kuryama ngembagara gucyo bugufa bwitunya bunyagara bukumbagara no kuri. Jewe amaguru uko bingana. Ndiyo ndaye nitunye bica bidimba gose.
Ugupoma imicafu yabashikiwe n'imyuzurira cyo kimwe n'ahamazu yasenyutse byarihutiwe n'umuryango utabara imbabare wa Kwahuje. Ivyo kandi birabahijya no hino y'amahema abantu begeranirijwemo no mutuzu twasugumwe imitsi yose mu gatondo nkuko abanyagihugu bahungiye kuri komine ya Kinama babitubwiye abanyagihugu bo mu mihingo yose harimo namashira hamwe atandukanye barabandanya gushikana ifashanyo zigizwe n'ivyambagwa ifungurwa cyo kimwe n'ibikoresho byo mu nzu tumenyeshe ko amavuriro yihutigwa atabari imbabare amaze gushingwa muri ivyo bibanza abantu begeranirijwemo kuruhande rw'abasigaye mu mihani wabo baratanguye igikorwa cyo gusibura imiserege n'amazu yabo. Twumvirize Adija Niyonzima twasanze kumutakura muri komine ya Cibitoke.
Catugira uburyo bwose tukayavoma kugira yahaje hazamwe imibu imaze kuba myishira vyarirana hanyuma gacu usanga abana bacu barabasingora.
Imibereho myiza ifatiye ku isuku ikwiye kwitabwaho na bose na cyane cyane mu turere twabayemo imyuzurira. Abajejwe ubuvuzi muri Kwahuje bahanura abantu kwama bakaraba igihe cyose bavuye mu tuzu twa sugumwe canke iyo bagomba gukora kubifungurwa. Abajejwe intwaro muri komine Kinama basaba ko mu mavuriro atabara imbabare hoboneka imiti ikomakomeye ishobora kugwanya indwara zihambaye zo kwaduka muri ivyo bibanza. Zakaria Niragira arongoye komine asaba kandi ifashanyo y'imbuto kubarimyi bashikiwe niyo myuzurira. Mu misi iri imbere leta izoha uruhusha abantu ko gusubira iyo bahora ngo basanasane ingo zabo no gukinga ingaruka mbi ku magara yabo. Melchior Simbaruhije n'umuhanuzi mukuru ajejwe kumenyesha makuru mu biro by'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu.
Icifuzo cha leta nuko aho barundanya ari benshi batohate bagose ari naco gituma areje rigaye tutuzobararika abene cyo kugira ngo aho bishoboka n'ababishoboye bashobore gusubira gusanura kugira ngo leta bafashe kubaha amabati n'ibindi bikoresho bimwe bimwe.
Tumenyeshe ko isegenya y'imvura yaguye kuwa cenda ruhuhuma yasenyuye amazu angana hafi ibihumbi bitanu mu turere twa Gatunguru, Gasenyi, Kinama, Kamenge, Carama na Buterere nk'uko leta ibimenyesha.
Kwijukira gukingira ibidukikije vyogabanya impanuka zivuye ku myuzure y'amazi. Igikenewe kandi ni kumenya hakiri kare uburyo bwokoreshwa mu kuzirinda. Ku nzuzi zimwe zimwe impome ndende zirubakwa kugira ngo ababa hafi yazo bakingigwe. Ivyo bikorwa kandi kugira ngo inzuzi zishobore kuguma mu nzira yazo mu bihe bidasanzwe nk'ivy'imiyaga y'igihuhusi. Uko niko vyagenze mu bumanuko bushira uburengero bwa Haiti. Imigambi yo kunagura uburimyi yofasha kugwanya inzara mu gihe habaye imyuzure. FAO ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho ibifungurwa ku isi yarafashije mu bihugu bimwe bimwe nko kwigisha kuvomera imirima y'umuceri bihe vy'imiyaga izana amazi menshi. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'indwara zitewe n'imyuzure y'amazi, tega amatwi ikiyago twagiriraniye n'urongoye igisata c'amagara y'abantu mu ishirahamwe Croix Rouge ritabara imbabare. Benoît Ndayisaba aganira na mugenzanje Diane Ndonse.
Benoît Nizigimana, ndabahe mwaramutse.
Mwaramutse neza.
Nibihe bikorwa mu maze gukora kugira ngo mushobore gukinga mu maguru masha ingwara zishobora kwaduka ziturutse kuri iyo myuzurira?
Kwabaye kwegeranya uburyo n'ibikoresho hamwe n'abanyamuryango bashobora gufasha izo mbabare.
Mbega abamaze kugwara barafise nyine bakingigwa izo ngwara?
Mu Kinama hariho aga poste de soins babakiriramo, mugabo kubibarengeye umuryango utabara imbabare waca ubatwara ku bitaro kugira ngo bashobore kubavura izo ngwara.
Ibintu nk'ivyo byo gufasha gucyoye birakunze kuba ariko bigaca bimara umwanya muto.
Iminsi yose twama dutanga umwizero ku bantu, kuko iyo batagira umwizero n'ubuzima ntibushoboka. Abo bose babona ko amazi bakoresha atari meza bobanza kuyateka mbere yo kuyanywa, kuko ayi bujumba murazi ko ayita indwara zakorera.
Benoît Nsigimana, turabashimiye.
Turabashimiye nanyu ku mugayiro.
Arakoze Diane Ndonse kuri ayo majwi n'ayo matohoza dushikirije. Tumira mate gato ukumviriza akaririmbo kavuga kati inshuti n'amagara. ikiganiro nikira cy'ijwi rya Amerika. Gwaruka gume hafi ya maradio yanyu. Muganga Anita Munyana ari hano muri studio kugira ngo baronse inyishu z'ibibazo umutura tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Ingwara zoshobora kwaduka ziturutse kwayo mazi yaduteye n'ibicafu biri mu masite nyene bingana n'iziyihe.
Turashobora kudondagura ingwara zivuye kuri bijya byose umudurira uhitana ucibwamo zivuye kuri ayo mazi babana bagiye kubakayatubanga bakayanwa ive byose bikandukanira ingwara. Hama hari na ya ngwara bitakorera. Hama hari ingwara y'ubukangwe. Ikindi nitwa tuyoka tuvuye muri ya mazi acafuriye muri vya micafu ika nibindi.
Mbaza ndakwishura.
Twabasabye kugira mutubwire ningene twozikingira inyangwara.
Nukuja hamwe abanyagihugu leta bakaronderera inzira boha ya mazi atega. Bakaronderera inzira ubwa mbere hama bagakuramwo byabindi byose byazananye n'umwuzurira ari abantu ari bikoko ari ya micafu yahitanwa na ya mazi ivyo byose kabanza kabitorera inyishu. Hama ikindi gikomeye nuko bo kwitwararika gukoresha amazi yo kwibombo bagakoresha ivyombo n'ukoza ifungurwa zabo bakoresheje amazi meza.
Rugamba rwa makinga yanje.
Gwaruka nimurambigwe n'ubunyene muganga Anita Munyana ashishikara tangi siguro z'ibibazo yobakiye. Tugeze gace ka kabiri kivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Umuntu yakuye n'ingorane z'amazi ndamusanze nk'aho ari yahuye n'ingorane z'amazi. Imfashanyo ya mbere no muha yobiyiye.
Ica mbere by'ukuri ni kumwirukana kwa muganga. Hama ikindi ca kabiri arakeneye kumvirizwa.
Mbaza ndakwishura.
Nko mu gihe abantu benshi baba barabuze ivyabo n'ababo. Hari ingorane zimwe zidasanzwe zishobora kongera guca zibashikira mu mitwe yabo.
Akarere nutanga ni wa muntu yabuze ibintu vyiwe yanzu yamusitukiyeko ntafise aho kikumusaya. Mumva yuko uwo muntu akwiye gufasha mu buryo budasanzwe. Wa wundi yagize ingorane mu mutwe rero barashobora kumegera kumushira mu ica kigo citaho abantu basinzikaje amagara yo mu mutwe bakamukurikirana bakamwumviriza bakamuba hafi gushikaho babona yuko yasubiriye mu buzima bwa misi yose. Ku bubasha bw'abantu bw'umukama umuntu ashobora kugira intambwe agasubira mu buzima bwa misi yose.
Rugamba rwa makinga yanje.
Ikiganiro nikira cy'ijwi rya Amerika. N'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo by'ugwaruka. Tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Ko mbona twebwe abene gihugu aha muri quartier usanga abaganga mutakwiragiye. Nta kuntu mwoduha imiti twega bene giko ka turi pompe ya ubuzu bwa sugume bwose bwasanzaye mu makarte.
Uje muti ugupompa barafise ikintu bawuvanga sugupfa kubushira muri ya pompe hama ukarungika. Oya ni byiza yuko abanyagihugu boterera ariko mu mwanya udafise ibyo bikoresho byose bya birato bidushika hejuru ari byo bita amabotine za mpuzu bambara kwa kundi kwikingira ku munwa kugira umwuka wabyo ntubuheme. Ivyo byose rero ni bisabwa yuko babagira neza amashira hamwe yofasha.
Mbaza ndakwishura.
Twokora gute kugira ngo icyo kiza cyongeye gutera amazi ntasobore kongera kwinjira mu mazi y'abantu?
Twoshimikira ku byerekeye ukuntu amatongo bayagabuye ukuntu biyumviriye amabarabara aca muri ayo matongo. Ica gatatu imivo. Hama ikindi gikomeye n'ukuntu abantu bubaka kuko ivyo byose babikurikije aho usanga hari ikintu ciza kihavuye. Ababanyi bagiye hamwe bakavyitwararika bizobafasha kwikingira amazi y'umwuzurira kuko amazi iyo ateye aricira inzira kandi aronona.
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu bene impanuro ahaye ugwaruka. Iramate gato mu gusubira kumviriza akaririmbo inshuti n'amagara. jambo abanywanyi bacu. Umunywanyi wa mbere yatwandikiye avuga ati ndi Mustafa w'Ibusoni nagomba mbaze zijya nshinge batera abakenyezi zo gutandukanya ibyaro na ngaruka zitera muganga Anita Munyana tanga umuco kuri icyo kibazo.
Uburyo bwose gutandukanya imbyaro burafise inkurikizi nziza na zibi. Agashinge rero haraho gatuma umwigeme ava amaraso menshi kuruta ayarasanzwe ava. Canke naho igihe yipfujije kubihagarika ngo asame imbanyi bigateba kugira ayisame. Urumva yuko ivyo bisaba yuko mwokwegera abaganga mukayaga bagaza karaba ikibereye umwigeme.
Yatwandikiye ni Saidi abaza ati muganga ufite umwigeme dukundana aje kundaba muhira biratugora kwihangana. Nari nifuza ko twoja kwa muganga bakamutera agashinge gatuma adasama. Birashoboka muganga utwishurira iyo munywanyi?
Ingaruka z'inshinge batera ababyeyi kugira batandukanye ibyaro ziribonekeza nazo ni kuva amaraso menshi iyo ari mu bihe y'ubutinya nka kutabona amaraso ikiringo kitari gito. Canke iyo umukenyezi agombye kwibungenga agahagarika izo nshinge nk'uko bishobora kuba buno nyene canke bigateba kugira asame iyi.
Turashimiye abanywanyi bacu batwandikiye, twizere ko batomokewe n'inyishu bahawe na muganga Anita Munyana. Nk'uko musanze mubizi ganiro cyacu tukirangiza ku gace bikubwira iki, ahubwo aruka rutanga insiguro ku myibutse y'abakurambere. Uno munsi uvuga uti amanyamarasara na saba bikubwiye iki?
Bikubwiye iki?
Uwo mwibutsa uba ugomba kwihaniza umuntu ashaka kwifasha mu bintu byose atagomba guhanuza uwundi.
Bikubwiye iki?
Iyo umuntu ahuye n'ibibazo agashaka ngo abyikemurire wenyine atawundi abimufashijemo, uwo muntu ikibazo yahuye ntashobora kucikemurira.
Arabitoye.
Tuti bagenzi ariko mutwumviriza ikiganiro kira ndabakengurukiye. Twizere ko ivyumviro vyashikirijwe vyabunguye ubumenyi mu magara. Bagenzi banje Diane Ndonse yatorokanije amajwi na Jacqueline Segahungu yatunganije kino kiganiro akongera akagihagararira. Ndabashimiye. Ikiganiro kira kivugwe kuko ibiganiro bijanye n'ubumenyi kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kira, twandikire kuri VOA Bujumbura. Yandike mu jambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 79953 canke kuri 79934 57. Kuri mikro nari kumwe na
iyi mukomeje kumva ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ni saa 12 i Kigali n'i Bujumbura. Ubu ni umwanya w'ikiganiro cy'umuziki.
Mwaramutse nshuti, muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatandatu tariki 8 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'2014. Tubibaza ko mwese mwaramukanye amahoro. Uyu ni umwanya w'ikiganiro cy'umuziki aho tuha akaryo abadutega amatwi kukuramutsa inshuti n'abagenzi. Muri kumwe nanje Fidene Yongabo. Ubutumwa dutanguriye ko nubwa Ubonimana Isaie.
Nitwa Ubonimana Isaie, nkaba ndi mu ntara y'Amajyaruguru, akarere ka Rulindo, umurenge wa Gikisaro, akagari ka Murama, umudugudu wa Mugoma. Nkaba nifuza gusurukana n'umubyeyi bita Mukandikiye Judithe na mushiki wanjye ari kumwe n'umutware wese batwaraguriye, akaba n'umwana w'inshuti yanjye bita Karekezi Jean Pierre na mugenzi bita Ndisanze Daniel uturuka mu karere ka Gicumbi. Noneho nkaba nifuza gusurukana namwe abanyamakuru bo ku Ijwi rya Amerika mwese, nkaba nifuriza no kuba mwagira akazi keza. Noneho nifuza gusurukana n'abandi bagenzi banjye tushobora kuba twariganye muri segonderi urwunge rw'amashuri rwa Fatred n'abandi banyeshuri bariyo. Nkaba nifuza nawe gusurukana n'abandi bagiye bwo baye hariyo kigo cya dora sare n'ikigo cya notodame n'abana babo b'abanyeshuri biganye noneho nkanifuza indirimbo bita yino ya abafado ya siri gukora ni cyangwa se mwayibura mu kamuri ya irashoboye akinjira
urakoze Izayi ngiye indirimbo with sons of our fathers yacuraranzwe na Phil Collins wadusavye Ikiganiro cy'umuziki kuri Radio Ijwi rya Amerika kirabandanya. Dukurikize ku butumwa bwa Niyo Nkuru Narcisse.
Amazina yanjye nitwa Niyo Nkuru Narcisse, ndi mu Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kirehe. Nifuza gusuhuza aba bakurikira: Musabyimana Japhet, Musabyimana Emmanuel, Bayambaje Jean Bosco, mukecuru wanjye Nzabamwita Esperance, Grafler wanjye Sibanero Daniel, na Petifler wanjye Irankunda Samuso bari mu karere ka Kirehe, n'abandi banyeshuri bose twigana muri Kavumu College of Education. Aba mbasabira indirimbo ya Mani Marite yitwa Icyo Dupfana, ibashimishe.
Turagushimiye Narcisse. Ngiye indirimbo Icyo Dupfana kiruta Icyo Dupfa yaririmbwe na Mani Martin.
Kazira ho wavute
Erast Wagirimana yatwandikiye avuga ko akunda ikiganiro cy'umuziki akaba ariyo mpamvu ashaka kunezerwa n'abantu bose baba abo mu Rwanda mbere n'ahandi hose ku isi baharanira ukwishyira no kwizana kw'abanyagihugu. Araramutsa kandi inshuti z'ababanjirije bose mu guharanira uburenganzira kuri bose cyane cyane inshuti z'ivyiyumviro vya Mandela, Lumumba, Mahatma Gandhi, Martin Luther King na Rosa Parks. Yifuriza kwihangana abaziri ivyiyumviro nk'ivyabo bose avuze. Akaba basabiye indirimbo ya Lucky Dube yitwa House of Exile yari Twagirimana Boniface. Radio ya Amerika Washington DC ubundi yaduteye akamo ni Ndikubwimana Jean Marie Vianney.
Nitwa Ndikubwimana Jean Marie Vianney ndi mu Rwanda mu Ruhengeri. Nifuza gutura indirimbo abanyamakuru b'ijwi rya Amerika, indirimbo yitwa Nubawe Nyagasani Yezu ibashimishe mwese kandi mugire umwaka mwiza.
Urakoze Jean Marie Vianney. Ngiye indirimbo Nduwawe Nyagasani Yezu yacuraranzwe na Nyampinga Choir Rwandan Catholic Gospel wasavye. Mubandanya kumviriza ikiganiro cy'umuziki kuri Radio Ijwi rya Amerika. Kanyamibwa Patrick araramutsa abamenyesha makuru ba Radio Ijwi rya Amerika service y'ikirundi n'ikinyarwanda. Tukaba tumushimiye. Yifuza kunezerwa na famiye yiwe cyane cyane umuhungu wiwe Kenzo Mugisha, Kanyamibwa na mama wiwe na papa, Nubahumbatse Jean-Baptiste mbere na mama na Solange na Kwishima na Hubert n'abandi bose atavuze bo muri famiye yiwe bari mu Rwanda n'ahandi hose ku isi. Bumvi iyi radio akakanya arabifuriza kunezerwa n'abantu bose biganye kuri APDE TTC Bicumbi na EAV Rushashi mbere na GLMC UNR Ikigali. Araramutsa abantu bose bakoranye muri Sulfo Rwanda, NBDF Rwanda, Areko Rwanda Nziza, Radio Flash, Radio 10 nabo bakorana ubu kuri Radio Isango Star, mbere nabo bagiye bakorana ibiraka vya Zanket ahantu henshi hatandukanye. Indirimbo ya Bruno Mars iyariyo yose ngo bibashimishe yari Kanyamibwa Patrick. Tuguhitiyemo indirimbo Just the Way You Are. Amerika Washington DC muri ko mwumviriza ikiganiro cy'umuziki aho muri kumwe naje Fidel Niyongabo. Harera Imana Jean Baptiste Murezi muri GS Gituza irukumberi ashaka kunezerwa na Wantege Betty wo muri Mugesera, Domina Jean de Dieu na François Seniors zose n'abanyagihugu ba Serir Gituza bose Meyo wa Ngoma na Jean Paul. Abasabye indirimbo You Are My Sunshine ya Anne Marie yari Harera Imana Jean Baptiste.
As I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. When I awoke, dear, I was mistaken, so I hung my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. So let the sun shine in, face it with a grin. Smilers never lose, and frowners never win. So let the sun shine in, face it with a grin. Open up your heart and let the sun shine in. My mommy told me something that little girls should know. It's all about the devil, and I've learned to hate him so. I know he'll be unhappy, 'cause I'll never wear a frown. Maybe if we keep on smiling, he'll get tired of hanging round. So let the sun shine in, face it with a grin. Smilers never lose, and frowners never win. So let the sun shine in, face it with a grin. Open up your heart and let the sun shine in. So let the sun.
Ijwi rya Amerika, Washington DC. Ubutumwa turangirije ko nubwa Nsabimana Emmanuel.
Nitwa Nsabimana Emmanuel, umunyarwanda nkaba ntuye i Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba, akarere ka Kirehe, umurenge wa Kigina. Nifuza gusuhuza ababyeyi banjye bari mu karere ka Kirehe, umurenge wa Kigina, abavandimwe babayo b'amasenge banjye, abaturanyi duturanye barimo Musoni, Abeshuti, Fulgence, Muvunyi Peter n'abandi bose. Ndasuhuza ababyeyi banjye bandi bari mu Bugesera, barimo ba mama wacu Nzabitondera Tasiani, Vensa, Reveriani na bashiki banjye bose, Papa Mudogo bayo witwa Bakunduki. Ndasuhuza abanyeshuri twiganye promotion 2011 Rusumo High School, barimo Ingabire Janine, barimo Ndayambaje Jean Bosco, barimo Chef wacu, barimo n'abandi bose. Ndasuhuza abanyeshuri twigana Kavumu College of Education, barimo Pepe wacu, barimo Ndayambaje Jean Bosco, barimo Dusabimana Innocent, barimo Niyonkuru Narcisse, Tuyisenge Supriye n'abandi bose. Ndasuhuza abanyeshuri barimo Nifasa Josue, barimo Ruhumuriza Emmanuel. Ndasuhuza abanyeshuri bari Kiye, harimo Abudimana Felicie, umunyeshuri uri Polytechnique twa Munyehirwe Jean Marie. Abo bose ndabasaba indirimbo Fireflies ya Old City izabashimisha, namwe abanyamakuru ba radio VOA kandi turabakunda. Murakoze.
Urakoze Emmanuel. Ngiye indirimbo Fireflies yacuraranzwe na All City wasavye. Ni nayo ndirimbo turangirije ku kiganiro cy'umuziki twari twabateguriye muri iki gitondo. Ngira umunsi mwiza mwese, mwakoze kudutega amatwi na huta. You would not believe your eyes if 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. Everywhere you'd think me rude, but I would just stand and stare. I'd like to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, 'cause everything is never as it seems.